VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Abatwumva ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano i Washington kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi aho mutwumvira mbanje kubasuhuza mwese mbifuriza ikaze kuri rya Amerika. Turibanda muri uyu mwanya ku makuru avugwa mu Burundi.
Muraba ukuntu amaradiyo asubira gushingwa arakwiragizwe mu gihugu, basubiye batanga inkuru kuko bazitanga inkuru zitandukanye kugira ngo umunyagihugu ashobore gutora wenyine mu byavuzwe henshi.
Uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya Kirundo aho avuga ko kugurura amaradiyo yigenga mu Burundi ari bwo buryo bwonyine bwatuma abanyagihugu birinda ibihuha. Inkuru kuri gahunda yo kurwanya ibihuha mu gihugu, ikibazo cy'imyigaragambyo yabaye i Bujumbura mu Burundi ndetse no mu ntara ya Ruyigi. Turazagaruka gato mu biganiro byacu kuri ijwi rya Amerika. Aho uri hose turakuraritse, guma kuri radio yawe wumva ijwi rya Amerika. Mu murwa mukuru Burundi Bujumbura, abantu biganjemo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD bazindutse bakora urugendo imyigaragambyo rwabajyanye imbere y'icyicaro cya ambasade y'Ububiligi Bujumbura ndetse n'imbere y'icyicaro cy'ishyirahamwe ry'uburyo bw'Uburayi. Bamwe mu bayobozi batubwira ko iyo myigaragambyo yateguwe kugira ngo bamagane ibihano byafatiwe Abarundi bane barimo batatu bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwa guverinoma y'u Burundi. Tubibutse ko umuryango w'Uburayi wafatiye ibihano Abarundi bane. Abo tubibutse ni Bizimana Godefroid, umuyobozi wungirije wa polisi y'igihugu, Ndirakubuca Gervais, bamwe bita Ndakugarika, ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya polisi mu biro by'umukuru w'igihugu. Harimo kandi General Niyonzima Matthias Joseph Batazi, bazi ku izina rya Kazungu, ni umukozi mu biro by'iperereza, na Generali Ngendakumana Leonard wahoze ari umujyanama mukuru wa Perezida Pierre Nkurunziza. Uyu kandi turavuga Generali Ngendakumana Leonard akekwa kuba ari mu bantu bari bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza mu Burundi mu mezi make ashize. Ubu yahunze igihugu. Mu bihano Burayi bwafatiye abo bantu ko ari bane, harimo kubima impushya bita visa zo kwinjira mu bihugu by'Uburayi uko ari 28 no gufatira imitungo yabo aho iri hose mu bihugu bigize umuryango w'Uburayi. Uburayi kandi bubarega ibikorwa by'ubukurikiranyi, ibikorwa by'ubwicanyi no gutera no guhungabanya uburenganzira bwa muntu n'umutekano mu gihugu. Mu bindi bigize uru rugendo twagaruze cyane mu kiganiro cyacu muri saa kuri ry'Amerika uyu munsi, Thomas Kamirindi yabiganiyeho n'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika. Turaza kwiga ko mu kanya tumu biganiro byacu mwese kandi dukomeje kubarareka kuri ry'Amerika. Turacyari kandi i Bujumbura mu Burundi nanone, aho Vice President wa kabiri w'Inteko Ishinga Amategeko Agathon Rwasa ni nawe kandi umuyobozi w'ishyaka rya FNL uyu munsi yahamagariye abayoboke be guharanira amahoro mu Burundi. Mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yakurikiranye iyi nkuru. Evariste, uratwumva neza?
Ndakumva neza Etienne.
Uratwumva neza Evariste? Ndakumva, ariko harimo amakaraza make ya urihangana. Urugendo rwa agatorwa sa aho i Bujumbura rwa rufite navuga iyihe ntumbero?
Ego nkuko muheje kwivuga, umushinga mateka agatongwasa ari nyabitegera cyambere cy'umukuru w'inama shinga mateka uno munsi yagendeye intara ya Bujumbura. Hakabaye imyaka 5 agatongwasa adashobora kugira urugendo na rumwe mu ntara ya Bujumbura. Ijambo rero yari yashiriye abayoboke ba FNL baserukira amakomine mu ntara ya Bujumbura yari ryo kubabwira yuko kubasigurira igituma ishami rya FNL arongoye ryaragiye mu nzego za leta kwari kugira ngo aba FNL ntibabandane kugira ibibazo cyo kimwe nawe. Akaba yashimiye Imana ko ubu ashobora kugira ingendo haba mu gihugu hagati eka mbere no mu makungu.
Hanyuma se ku kibazo cy'umutekano, Vice President wa mbere w'Inteko Ishinga Amategeko agatorwa sa, uribuka neza ko mu minsi mike ishize Perezida Nkurunziza kigarutseho avuga ko Abarundi bose basaba kwitabira umutekano, we akivugaho iki?
agatongwasa ico akivuze ko ikibazo cy'umutekano yateye akamo abanyagihugu mu ntara ya Bujumbura ahavugwa muri no minsi imigwi yabitwaje ibigwanisho ko bategerezwa kubumbatira amahoro n'umutekano bakabavanura nabo bantu bashaka gutera umutekano muke mu gihugu.
None se ukurikije uko wabyumvaga abantu bari baje kwitabira iryo jambo rya Vice President wa mbere w'inteko, wumvise baryakiye bite? Icyo abamagariye bacyakiye gute muri make?
Bo bashimye yuko bakiriye yuko ubwa mbere asubiye kuboneka ku rubuga akaza no kubagendera, kuko benshi bavuga bati yarabahevye. Hanyuma ikindi cya kabiri bakengurutse yuko abahamagarira kubumbatira amahoro n'umutekano, ndetse bakanama rimwe nabo batavuga rumwe muri politiki na cyane cyane abo mugambwe CNDD-FDD, ariko bo bashikirije amakenga y'ukubona ukuntu baguma bariko batotezwa na bamwe mu basoresore bo mu bimbonera kureza CNDD-FDD hamwe na bamwe mu bakozi b'iperereza ry'u Burundi. Bakaba basabye yuko ibyo bintu agatongwasa yushikira umukuru w'igihugu, akabasabira yuko batobandanye batotezwa ko nabo bagiye kubumbatira amahoro n'umutekano mu ntara ya Bujumbura.
Evariste, nyuma yuko umukwe wa Pierre Claver Mbonimpa yicwa ejo kuwa gatanu, Ijwi rya Amerika ryabashije kubona ubutumwa bwa Pierre Claver Mbonimpa arwariye mu Bubiligi, aho yifuje ko abategetsi bakuru Burundi yavuzemo President Pierre Nkurunziza ko baramutse bafashe ijambo bagasaba Abarundi guhagarika ubwicanyi ko byashoboka. Wumvise amagambo agatorwa sa Vice President wa mbere w'inteko yavugiye aho ngaho, wumva iri jambo impanuro yatanze ishobora kuba zagira icyo zihindura ku bwicanyi bukorwa mu gihugu?
Umuntu agaragaje kumviriza ibyo agatongwasa yavuze yashikirije ijambo, wumva yuko asa n'umuntu nabo nyine yifuza amahoro mu gihugu, mbere kaba yanasabye abategeka kino gihugu yuko mu bintu bijanye n'umutekano w'igihugu hoba ukuja hamwe n'abantu bose bafise uruhara mu bya politike atagucagura kurimwo, ndetse n'abari hanze bahungiye hanze y'igihugu ko bobazwa boja muri ibyo biganiro byo kugarukana amahoro.
Ndagushimiye Evariste Nzikobanya, nka ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ni i Bujumbura. Turagushimiye cyane ku bisobanuro duhaye ku bijyanye n'urugendo cyangwa n'ijambo bwana agatorwa sani Vice President wa mbere w'inteko yagejeje ku Banyabujumbura uyu munsi kuwa gatandatu. Tugane gato mu ntara ya Ruyigi, naho haravugwa imyigaragambyo yabaye cyangwa se n'urugendo abantu bakoze aho mu ntara ya Ruyigi, urugendo rugamije ahanini kubungabunga amahoro no gutera inkunga no gushimira inzego zishinzwe umutekano. Twifuje kuvuga n'umunyamakuru wacu Fidel Nsabimana ariko kuri telefone ntarimo kuboneka, twifuje ko yaboneka tukavugana ntibishobotse. Ariko icy'ingenzi kuri ubwo byabereye Iruyigi mu ntara y'Ugi nuko nyuma y'urugendo rwakozwe habaye umukino w'umupira w'amaguru wahuje ikipe y'abayisilamu n'ikipe y'abakristu aho muri Ruyigi. Umukino w'umupira w'amaguru urangira ikipe y'abayisilamu itsinze y'abakristu aho Iruyigi, agomba kuba ari igitego kimwe ku busa. Ariko turibwira ko Fidel Nsabimana aza kubitubwira neza mu kanya kari imbere, mutwihangane ngo turaza kubigaruka. Ariko mukomeze mwumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira hano i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugane mu ntara ya Kirundo. Ikigo cy'abanyamakuru mu Burundi kuri wa gatanu n'ejo cyatangije gahunda cyita ko ariyo kurwanya ibihuha mu gihugu. Mu Kirundo aho iyo gahunda yari igeze ejo kuwa gatanu, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze niwe uduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Mu kiganiro cyatunganijwe mu Kirundo ku mugoroba w'uwo wa gatanu n'ikigo cy'abamenyeshamakuru Maison de la Presse kigaca ikibiriraho ku radio nkuru y'igihugu, abahawe ijambo bose baremeza ko igihuha kiganziye igihugu cy'u Burundi. Jean Bosco Nkiraguhiga Umwe mu bitavye ico kiganiro ku ruhande rw'amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yiganiye ijwi rya Amerika bimwe mu vyahaye inguvu igihuha mu Burundi.
Ibihuha kenshi aho vyava babanye politike canke n'abantu bamwe bamwe bafise ivyo baserukira wasanga bavuga imvugo idahumuriza imvugo ivangura kuko bamwe bose wasanga bariko baravuga ivyabo bateza kuvuga ibijanye n'ubuzima bw'igihugu n'iterambere ivyo rero vyaracifutu abanyagihugu igihuhakiremegwa iyo kivuzwe n'umuntu yize aciye ubwenge ku mugabo kenshi ashobora no kukivuga kubera inyungu ziwe muri icyo gihe rero uri karacakira adafise ubumenyi bukwiye ngo abiyungurure aca bimiramirunzwa ni nk'umuntu abamize uburozi.
Ati birashoboka ko ibihuha bihagarara mu Burundi.
Ibihuha kenshi bikunda kuba ahantu abanyagihugu badafise mu bwisanzure uburyo bw'ingene bamenya amakuru. Aho rero ikintu cya mbere ngombye kuvuga gikenewe n'uko boreka ibinyamakuru by'ubwoko bwose bigatanga inkuru umugabo bisunze amategeko y'umwuga kumenya amakuru. Kenshi bibayo abaserukira abandi babatanusa akajya kwicarana na bene gihugu kugira bavugane ibijyanye n'ibibazo byo mu mibano yabo n'ibijyanye n'iterambere. Muri icyo gihe rero umuntu ari wese ashobora kwiyadukiza akavuga igihugu asanga cyararonse mbere n'ingufu.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro hari ivyo baraye biyemeje gukora mu ntumbero yo kugwanya ibihuha. Alain Tribert Mutabazi ni umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'ubutunzi yari yaserukiye intwaro.
Ikintu tugiye gukora ngaha mu ntara tugiye kugwiza amanama na cyane cyane gukomeza amakomite ahurikiyemo bose y'umutekano no guhimiriza kuyaha inguvu kugira ngo hashobore gukora kuko ayo makomite akoze arimo imice y'abantu bose byotuma ibihuha reka n'urukurukuru bigabanuka canke bigahera burundu.
Ko ibihuha vyogabanurwa nuko huguruwe ibimenyesha makuru vyaturiwe ibindi bikugagwa. Alain Tribert Mutabazi abibona ukundi.
Naho imenyesha makuru navyo bifasha mu kugira ngo abantu bamenye inkuru rimwe na rimwe naho hari igihe usanga vyafashije ahubwo mu kwirakwiza ibihuha canke ibinyoma canke nkuba atarizo kubera no mu gihe ivyo bavuga vyugaye vyari bigikora ni naho ahubwo ibihuha n'urukurukuru vyari bikomeye ngaha mu Kirundi naho abantu batangura guhunga izabo. Ariko tumvije radio y'igihugu tukumviriza nk'iyi radio ijwi rya Amerika hamwe n'andi maradio nka BBC gahuza miryango kuyo usanga akora atanyungu z'abantu canke z'umuntu ifise usanga ari maradio atanga amakuru meza kandi ahumuriza kandi arimo inkuru zose.
Nestor Ntiranyibagira arongoye ikigo c'abamenyesha makuru Maison de la Presse arico cyatu nganije ico kiganiro co guhanahana ivyiyumviro kuvyokogwa kugira ngo igihuha gituzwe mu Burundi avuga ko yizigiye ko leta izokumva kandi gashira mu ngiro ivyifuzo vy'abanyagihugu.
Bavuze muri ivyo bintu nyine cane cane yuko inkuru zisigaye zitangwa ni radio imwe. Abantu bahora barondera inkuru mu maradi yatandukanye mu binyamakuru bitandukanye ntibakibishobora kubironka niyo baciye batsubira maradiyo. Abavuga bati none ico dusavye muraba ukuntu amaradiyo asubira gushingwa arakwiragizwe mu gihugu basubiye batanga inkuru nkuko bazitanga inkuru zitandukanye kugira ngo umunyagihugu ashobore gutora wenyine mu byavuzwe henshi inkuru yariyo. Twimvira yuko kimaze kubicimbiro c'abenegihugu c'abanyagihugu kizohava gishikana icimbiro ca leta niyumvira yuko bazobona ko nabo nyine mu gutwara neza botanga inkuru zitandukanye bakareka ibinyamakuru bikaba byinshi bigasubira bigakora nk'uko byaho.
Aha mwomenya ko ivyo biganiro vyibanze ku bihuha vyari vyateguriwe abanyagihugu imbere y'amatora mu ntumbero yo kubafasha kumenya gutora neza. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Ngo twebwe ntwemerewe kugira inama y'umugambwe kubera iki bo bakora n'izuba ryaka imbyino bagatera bitabira.
Dutegerezwa kubaburagiza no kugwiza ibibando uzovyura umutwe tumena. Iya kambere karizanye mwishwangira nyina titwaje kibando. Hagarara
nawe hagarara wowe urafise uburenganzira bwo kumpagarika.
Ninde yabahaye irusha mwebwe n'iryangoro ntawe dukeneye kubona kuno mutumba wacu.
Urazi ko nagukuri hando ryame
nanje ndaguhanyura umusaya.
Twabihanganiye kera ubu natwe twakenyeye.
None ko uri umugabo shirako
nawe shirako ko wumvira umugabo.
Umukuru w'umugambwe wanyu yarabasutsesha.
Namwe barabasutse n'ukenya zikaguma ubiginyo kurindi ikave kurindi ikibano kukinyi murabona
yamara ntimumarane mupfa imigambwe
niba babitanguye
imwebwe
ngumuganga wacu ntege gikorwa na kimwe cha politiki ukora ariko babirwa batigika
none ko mbona mwese mwafo ya mahiri ni wa muti mwatoye kugira ibibazo mufitaniye bihere nukuri yanyifata abanye politiki irakuye guhinduka boye kujyanisha ugwaruka gwawo bapfimigambwe ngo ikinyo kurindi abo bishitse bakarenganywa nabo nibitura ubutungane muri politike ntihaje mwamahi ni muhangane mu vyiyumviro
akona kamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi
ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda igahunda ibiganiro byacu tibagezaho buri munsi ku murongo wa FM ku ijwi rya Amerika mu Rwanda n'ijana kane bice bitatu ikigali mu Rwanda naho mu Burundi mwadukurikira cyangwa dukurikira kuri FM 94 bice 9 na 95 n'ibice 2 mwadukurikira kandi no ku rubuga rwa internet kuri radio yacu @gmail.com kuri Facebook na Twitter naho mwakurikira ibiganiro byacu mukoresheje ijambo radio yacu nongere nkwifurize ikaze wowe ugifungura radio yawe umva radio ijwi rya Amerika ndetse nawe twatangiye kuva mu kanya kashize isa 10 komeza umva ibiganiro byacu ni kuwa gatandatu no munsi rero ijwi rya Amerika riha umwanya uhagije abanywanyi baryo bagatanga ibitekerezo byabo ku bintu byabaye iwabo naho batuye nibyo babonye bakabisangira nabandi nawe kandi turagutumiye buri munsi cyukurikira ibyabaye aho utuye ubigeze ku banywanyi b'ijwi rya Amerika mu bisangire mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika yaganiye n'abatunywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bibanze cyane ku myigaragambyo yo kwiyamiriza ibihano byo kwima impushya zinzira no gufatira imitungo ya abarundi bane ishyiramo ry'uburayi ryafatiye abarundi bane rero barimo batatu bari mu nzego z'ubuyobozi za guverinoma n'umwe w'umwofisiye mu rwego rwo hejuru umujenerali wahunze igihugu twumve ibyo bibanzeho ku kibazo cy'iyo myigaragambyo
Joseline wiriwe neza
mwiriwe cyane
urakomeye
ego ndakomeye namwe murakomeye
ye turakomeye rwose hameze neza uyu munsi hano i Washington nuko waduha amakuru yawe se
hameze neza kavura
Yeah, kavura kaguye. Yeye
gisa neza cha. Kaguye.
Uri Bujumbura se?
Ubonye wagahise. Oya, ndiruguru hagati ingozi muri province ingozi.
Nuko nuko. Ngaho rero tubwira makuru.
Icyo nashaka gushigikira. Iyo mwigaragambye yabaye cyenda yishigikiye kuko uraze imbere y'igihe, urazi twenyirya amatora harabaye imyigaragambyo bari kurira abantu mu ibarabara. Aba barekuriye mu ibarabara bacabikuriye akarenge barihungira abana barahuzima ngira nuwaje kwishure afatwa amaho abantu bari mu ibarabara barahohoteka ubuzima ariko ababatumye ntibigeze bafatira ingingo ariko babaje kubona abategetsi bashika kuri bane
yego
bavuze yuko bafise boba barahengekeye dufata ikirundo bacumva
neza ndacyumva neza rwose komera
abagabo bashika kuri bane bavuga yuko baba barahengekeye ubugizi bwa nabi mu gisagara cya Bujumbura hama ishyirahamwe rya Buraya ricarije ko ribafatira igihano giturumbuka n'aba mbere batanguye imigumu ko batigeze bafatirwa ibihano directema none nyumva yuko atamwumvikana uhari mu gihugu cyacu cy'u Burundi nagira bari gutangura ku ba mbere hama bagahereza ku ba nyuma
Yego nyine birumvikana ariko burya abantu bafata ingingo bo bafite ibyabo baheraho ahubwo nkuko nyine ubivuga ko ushyigikiye imyigaragambyo rekana yo tuzareba ikizatanga
ahubwo niba duha umuco nyine batwereke neza icyatumye bafatira izo ngingo nama nabo ba mbere nabo nyine bafatira ingingo tubibone bareke kubashingira ikibaba
Joseline urakoze cyane Yego.
Namwe murakoze gose.
Umugoroba mwiza.
Muzane muduhamagara namwe.
Tuzajya tubahamagara pe. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi. Urakoze nawe. Bigira Imana wiriwe?
Wiriwe.
Urakomeye?
Yego ndakomeye. Nimbere namwe ngahe Washington.
Turaho rwose. Uri hehe se wowe?
Ni muri province Rumonge mo cyane cyane muri commune ya Burundi.
Terera.
kuri ivyo vy'imyigaragambyo cewe novuga yuko ntabishigikiye na gatoyi kuko turavye nyuma yo gutanga umukandida mu tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane harabaye imyigaragambyo y'abatumva yuko Petro Nkurunziza yokwitoza ariko abo ntibigeze bakundirwa yuko iyo myigaragambyo ibaho kandi bayikora mu mutekano ntangere ariko ivyo vyuno munsi biraboneka yuko ari mvo zakagwi gatoyi tutorinda kuvuga
kubera icyo utakavuga
no kuvuga uko twebwe abarundi bato bato nka twebwe isa nuko badukwegeye kuko bijya bihugu bya rutura vya Burayi arivyo bidufasha bituma turonka tunaturiya bitumye rero yuko umenya bitumye rero yuko leta y'u Burundi umenya yugaye imihora yose ibintu byose two tankenerwa twashobora kuronka
bigirima urakoze
yego komera na
turi kumwe kandi na Alain. Alain wiriwe
niwe neza mwiriwe niwe
wowe uri hehe se Alain?
Ndi hagati mu gisagara cha Bujumbura.
Yego
ego nagira cyije ndabise utuntu tubiri imperera ko nererano kandi cyari kini anubwa mbere wojewe ikintu cabaye inyerekano ya Digwe n'abantu babashitse gutegeka bagenda ya ambassade y'Ubiligi ubwa mbere ho genda umuntu w'umudemokrate ndemere inyerekano vraiment ndabashigikiye kuko kwerekana uryohewe uragira inyerekano ubabaragira inyerekano ko nabagira inyerekano bagwanya ico bitandiye colonialisme kuri ambassade y'Ubiligi ndabashigikiye kandi abo amabara ya dinose yugaye n'igipolisi nta muntu yava muri kake ni byiza cyane ko babatumbiye umutekano rero ko babareka bakagira imyerekano mu mutekano barareka n'irundi ruhande bababyeyi babuye abana ku mutako yabishwe n'abantu bambaye mu gipolisi babantu batuye ari ibyiga ya miryango y'abantu batorwa ari ibyiga babantu bafunzwe babantu batava amakake ku mutakura mu ijabe no mu nyakabiga batakizwa mu nzu nabo nyine baguma kugira imyerekano ubwo yabiyamirize ukuntu bafashwe nabi agateka kabo kundi bicwa abunyamaso barabareka kuko amwana w'ikinyana kuko bose n'abana b'igihugu akandi nagira nongereye ko bagize icyo bita neocolonialisme y'ububirigi leta y'occidente nuko ije ndabashyigikiye n'uburenganzira bwabo kuko imbere yabo hariho n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura kandi ikintu kiza cyane
nawe yari mu myigaragambyo
yego nibyo twabonye kuri WhatsApp
yego
urumva rero ndeye kinagira nsaze neocolonialisme ntigizwa n'ububirigi gusa n'ubushinwa buragira neocolonialisme ndakeneye ko nabo nyine bojya mu harabara kugira biyabimize neocolonialisme y'abashinwa kuko nabo nyine batuvogereye ibintu byose n'iby'abashinwa amanagira mereze ku kantu kame impanuro
yego
hari umugani waca mu Kirundi ngo utigaba ntigaburira twebwe Burundi 52% ku ijana azacari imfashanyo ziva hanze kandi sibaza ko BRICS ubushinwa bitanga cyane cyangwa ibindi bintu n'amapeyi y'Occidente agitanga ko biraboneka kandi FN yararabye ku basanse y'u Burundi zo bakwizo wa MFS kurusha muri uno mwaka nuko ni hari zagere ko dutera kadere ibihugu bidufasha twogenda bukebuke tukavavanura kuko ntiyaragira aho twishyishyira mbere kugira ariko twakwiteza imbere nibyo byiyumviro byanjye n'ukuri hamenyekana ndayishyigikiye n'abandi bazobaho nadiri n'ababarejo barancungera umutekano ubugari ahantu nca kugira nzoga imyerekano imeze neza.
Alain ndagushimiye cyane rwose urakoze.
Ego
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga urubuga rw'abanyagihugu turi kumwe na Gaspar. Gaspar wiriwe?
Mwiriwe neza.
Umeze ute se Gaspar we?
Mwana mahoro.
Ye, wowe uri hehe se?
Ndi mu ntara ya Ruyigi. Ego.
Waterera?
Ego cyane, icyo nagira mpere ko cyane ni imyerekano ya rayo umunsi mu gisagara cya Bujumbura. Kuri ambasade y'Ububirigi. Ego muri make iyo myerekano bagize vraiment arimo na rimwe irakenewe. Ari nacyo gituma hatoba nkunzi. Hakurya babigize mu mutekano n'abandi bazobigira mu nyuma bakabigira mu mutekano bakabacungira umutekano kuko twese turaburundi twese kandi dufite uburenganzira bungana.
Yego Gaspar.
Sa.
Urakoze.
Yego cyane namwe murakoze.
Ye. Turi kumwe kandi na John. John we wiriwe?
Neza.
Umeze ute?
Ndi mpore.
Uri hehe se John we?
Ndi mu mwonge neza.
Yego terera nawe.
Bo je nagomba mvuge nti. Imyerekano yabaye no munsi yabaye Bujumbura gusa abantu benshi ntibabizi. Yabaye igihugu cyose mu ntumbero yo gushyigikira Burundi ku bukuba byiza bamaze iminsi bakora.
Yego.
Ubonye mu cyo byabaye kandi byabaye umutekano ntangire.
Namwe aho ngaho mu rumonge byabaye?
Yego byabaye neza cyane.
nawe wayigiyemo se?
Oya sinamusa kanya ko Francis indi mirimo mugabo nabonye abayigiyemo.
Eh.
Mugabo rero nako mvuge ni kuri waje kuvuga n'ukuri nimba hatararenga. Harageze yuko igitugu cy'ibihugu by'uburayi bituva gucara cyane kububirigi. Kuko budaje mvuga ni abazungu baravuga ngo pas d'intérêt pas d'action. Nuko yuko imfashanyo baduha ziri empoisonné. None rero ko fatizibura tugomba muke tukagira ico bita bijya gufunga umukanda mugabo twagomba rubwigenge.
Yego.
Abantu rero bagomba kuvuga ngo ububirigi ni iki nibareke zizofata zoba none mbega ndabaze ikibazo kubami hari ifashanyo z'abari twaro igihugu cy'umwa cyari kihari kandi cyacemewe izi fashanyo rero zifise ziri empoisonné tuzireke
ni ukuvuga ziri mu burozi
yego ziri mu burozi ziri mu mitego
John we urakoze cyane
yego nako mvuga ndi abanyafrika turi kwisuzuguza
urakoze rwose ndagushimiye
yego murakoze cyane
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri sanga buri wa gatandatu n'urubuga rwanyu mwebwe banyagihugu turi kumwe na Didas Didas wiriwe urakomeye
yego ndakomeye
uri hehe se Didas we
ndagati mu gisagara cha Bujumbura
ye waterera
ego intererano yanje nagira ngo mvuge kubijanye n'ijambo umuvugizi w'umukuru w'igihugu w'iri nyamitwe yavuze
yarivuze ryari
yarivuze mu miseze yagize ati nous acceptons de vivre dans la pauvreté plutôt que de vivre dans la misère
n'ukuvuga ngo twebwe duhisemo kuba mu bukene aho kugira ngo tubemo mu gasuzuguro
tubemo gasuzuguro niko no bivuga ariko rero jewe icyo cyanje ifatiye kuri uku kuntu yuko ufatiye kuri imyerekano yabaye uno munsi ukacira abantu iryo jambo bavuze ibyo byose urashobora kubona yuko ataho bihuriye n'ijambo yavuze kuko deja kugira ngo ube endepanda canke wikure hakagayo hariho ikintu ukora avete urakora hanyuma ukiganza mu bijyanye n'iby'ubutunzi iyo rero udashobora kwigaburira mu kirundi bavuga neza yuko umuntu atiga batigaburiye nacyo gituma nshambona yuko ijya myerekano yerekana akababaro kerekana yuko hari ikintu kinini ya leta y'u Burundi yahonze aho bamariye kudufatira byamfashanye nshambona rero yuko mbyiza umuntu atokwihagarara ko gusa ahubwo yokora ibikorwa hanyuma akagaragaza yuko koko yishoboye mugabo kuko kucugenda ukagira sitini
niko se Didas we
kwerekana akababaro
Didas we ko hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa John Mukanya tubwiye ati nibyo reka abashaka kudushyiraho neo-colonialism no kuvuga kongera kudukoloniza bundi bushya tubikureho ati kuko ni gihe cy'umwami igihugu cyari kiriho kandi kitarafashwaga urabitekerezaho iki
bo icyo ni cyimbyo ciwe nivyo koko icyo gihe cy'umwami ama history hari ariko uravye burya uburundi ibihugu birafite ama entere yo kuba byogenderana hagati yabyo kuko uri muraraba icyo gihe cy'abami bavuga ansira bengene ama institution ya funksiona biratandukanye n'ubu n'ubu abantu ravikuntu babayeho barakeneye kubaho barakeneye amadovize atuma dukura ibintu hanze petetre yuko muri icyo gihe igihugu cyashobora kwihaza mu biribwa kubera abantu ntibari babe na benshi abantu bararimo bakimbura ntibari bakeneye amangreshimike mugopuru romoma siko bimeze ukeneye kujya kwiga hari handi maservice menshi yavyutse kuko ubu turi muri economie de service icyo gihe hari icyo bita economie d'objet urumva ibintu zahindutse cyane gose
ye Didas we ndagushimiye cyane
yego nawe urakoze
radio ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Jean wiriwe
miriwe neza Thomas
umeze ute
asha ni impore kweri mugabo ni bukebuke
uri hehe se Jean
ndi mu mongi neza na neza hantu mu gihwanya
mwiriwe mute
asha twiriwe bukebuke nyene kuri bitwumva bya biraba hijya no hino mu gihugu bidahumuriza abanyagihugu
ufite impungenge
mfite impungenge murabona ikibazo cya mbere nashaka gusikiriza cyane ya makenga miritambo ubwizi wa sene defede gerage ndabirari yasikirize kuri iyo ndwi bijyanye n'abajya bafatiwe amatungo n'ibindi bijyanye n'ubuzima bw'umugambwe babayeho urabona yarasikirize ikavuga yuko bajya abantu ngo bafatiwe amatungo ngo byababaze umugambwe kubera ngo ari abo mu bwoko bumwe bw'abahutu mugabo natwe ikigitera amakenga ni uko tubona twebwe abanyagihugu ubu urabona ku bijyanye n'ino manda ya gatatu wazeme manda urumva ntibabazwe n'abahutu ntibabazwe n'abahutu ikababazwa n'abatutsi rero nibareke kuvuga ngo hafatire ubwoko bumwe ahubwo mbere turiko turaraba wana muri kino gihe mu gihugu cy'u Burundi bishaho ko igihugu kiriko kiratwarwa n'abahutu
turabashimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi n'abatumire ku ijwi rya Amerika kuri mikrohani Washington Netiene Karekezi mugira umunsi mwiza.